Ele mesmo de América. Izwi rya Amerika libashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2019 kuri mikro. Ni kumwe nanjye Fidèle Niyongabo.
Izwi yuko abandi bantu batembera yanino imiryango baramukanya ijya gusengera hamwe bahurira ku isoko reka no kuyaga abantu bakayaga. Rero bitangaza mu gihe abantu batatu abasemere gusa bipfa kuba ari mu nama.
Uyo ni Terence Manirambona umuvugizi w'umugambwe SNL mu Burundi. Ejo ku munsi wa mbere Rwanda rwifatanije n'isi yose mu ndwi yahariwe gukangurira abantu ku bijyanye n'umutekano wo mu ibarabara. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahoze zifungiwe mu gasho muri komine Kibondo mu gihugu cya Tanzania kubera ibibazo bitandukanye zisaba leta ya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi hashtse kuronsa impunzi ifashanyo zikwiye. Imbere yuko dushika kuri aya makuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya.
Urakoze Fidèle, turahera muri Afrika. Imigambwe itatu ikomeye muri Afrika y'Epfo yararangije ibikorwa byo kwiyamamariza amatora atekanijwe ku munsi wa gatatu, aho abayirongoye bagiye kugabura amajwi mu miliyoni 26 n'ibicindwi z'abanyagihugu basanzwe batabona ibintu kumwe. Umugambwe uri ku butegetsi ANC hamwe n'umugambwe Alliance Democratique ndetse n'umugambwe Combattant pour la Liberté Économique mu Gifaransa barangije imyamamazo yabo mu mpera z'indwi iheze i Johannesburg ku murwa mukuru w'ubutunzi. Umugambwe ANC uzi imbere y'iyindi migambwe 48 iharanira ubutegetsi uyu mwaka uri ku butegetsi kuva mu 1994 kandi leta yawo yarezwemo ivyaha byo kurya ibiturire birenze urugero. Mukuru wa ANC ari nawe perezida w'igihugu Cyril Ramaphosa yarabyemereye ku munsi wa nyuma w'imyamamazo. Umugambwe uzi imbere muyitavuga rumwe n'ubutegetsi ari wa Alliance Democratique urongowe na Mpsi Maimane usaba abanyagihugu gutora baravye ico bamariwe. Utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Moise Katumbi yatangaje jo ku munsi wa mbere ko agiye kuzotahuka mu gihugu ciwe cy'amavukiro ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa gatanu inyuma y'imyaka itatu yaramaze hanze y'igihugu. Avuga ko agiye gutanguza urugamba rwo kugwanya abashaka guhindura ibwirizwa shingiro. We yahoze ari buramatari w'intara ya Katanga yabwiye abamenyeshamakuru ko azotahuka kubana n'abanyagihugu biwe kubahoza imibabaro batewe n'ubutegetsi. Mu kwezi kwa kane niho sentare yo muri Kongo yaciriye Katumbi mu nyororo w'imyaka itatu ku byaha byo kunyuruza amafaranga y'igihugu bituma acasubira mu Bubiligi. Yemeye ko azoguma ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ko atazoja muri leta ya perezida Felix Tshisekedi. Katumba yavuye muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu muri 2016 aja kwivuza hanze y'igihugu sentara y'i Lubumbashi imucira umunyororo w'imyaka itatu amaze ukwezi kumwe avuye mu gihugu. Hano muri Amerika, Michael Cohen yahoze ari umushingwamanza wa perezida Donald Trump kandi akanamufasha mu bitari bike. Ejo ku munsi wa mbere niho yatanguye igifungo cy'imyaka itatu ku byaha byo gufasha guha abagore babiri igifukamunwa kugira ntibavuge ibyo bakoranye na perezida Trump imbere y'uko afata ubutegetsi. Uwo mugabo w'imyaka 52 yarahagarikiwe uburenganzira bwo kuba umushingwamanza wenyine ubwiwe niwe yishikanye mu ibohero ryo mu gisagara cya Otisville muri leta ya New York. Yaramaze imyaka irenga 10 akorera perezida Trump igihe yariko ava mu gisagara New York City. Ya Cohen yavuze ko igihe azorangiriza umunyororo wiwe igihugu kizoba gifise abategetsi batarangwa n'urwanko akarenganyo hamwe n'ububeshi. Mushiranganje wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Michael Pompeo yarabonanye na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov ejo ku munsi wa mbere mu gihe ibyo bihugu bibiri bitumvikana kandi bitabona kumwe ibibazo bya politiki biriko bibera muri Venezuela. Aba diplomate bose kwari babiri bavuga ko batifuza ko hari igihugu cyo kwivanga mu bibera muri Venezuela. Inyuma yaho babonaniye mu nama bose bitavye rikirabera muri Finland, Pompeo yavuze ko abanya Venezuela bakeneye demokarasi, ko badakeneye ibindi bihugu nka Cuba, Iran n'Uburusiya byivanga mu bibera mu gihugu cyabo. Yashikirije ko we na Lavrov batekanya kongera kuganira kugira barabe ko boronka inyishu bahuriye ko. Kurundi ruhande umushikiranganje w'Uburusiya na wajejwe imigenderanire n'amakungu Lavrov yabwiye amenyeshamakuru ko yagabishije Pompeo ko gukoresha ingufu za gisirikare mu gihugu cya Venezuela bishobora gutuma ibintu biyangara kandi atansiguro nimwe bifise. Akanama kajejwe amahoro n'umutekano ku muryango umwe bwa Afrika karatanguye gusuzuma raporo y'intumwa idasanzwe y'uwo muryango mu gihugu cya Sudani. Iyo raporo igamije kugaragaza uko ibintu byifashe muri Sudani, igatanga n'ingingo ku ntumbero ubutegetsi bushasha bwa Sudani bukwiye kurongoramwo igihugu. Mu ndwi iheze umuryango umwe bwa Afrika wahaye igisirikare iminsi 60 kuba cyashikirije ubutegetsi abasivile. Inama ya gisirikare yakuye Perezida Bashar ku butegetsi imaze iminsi igirana ibiganiro n'abaserukira abanyagihugu bari mu myerekano ku buryo bushinga leta mfata kibanza, ariko kugeza ubu nta na kimwe izo mpande zibiri barumvikana ko. Intumwa idasanzwe Mohamed El Hasheni Rabat yabwiye itangazamakuru ko afite icyizero ko ibyo biganiro bizovamwo umwimbu.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi urongowe n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Agathon Rwasa urega abategetsi bo mu ntara zitandukanye z'u Burundi ko babandanya gutoteza no gufunga abanywanyi bawo mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Terence Manirambona umuvugizi wa SNL yabwiye Ijwi rya Amerika ko ico kibazo kimaze gushikirizwa abarongoye intwaro kandi yizeye ko kigiye gutoregwa inyishu mu buryo bwihutigwa. Yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije atangura avuga ukuntu ibintu vyifashe ku banywanyi b'umugambwe SNL.
Nkuko umugambwe abishikirije mu itangazo wasohoye tariki 29 z'ukwezi kwa kane, barekanye yuko ijyanira mu gihugu abanywanyi b'umugambwe SNL bafunzwe. Turavuga intara zimwe zisa n'izibonekamo cane abafunzwe: Muyinga, Gitega, Kirundo, Karusi, Ngozi, Rumonge, kanahandi mu Cankuzo na Muramvya, n'ahandi hatandukanye. Twarekanye yuko abantu bacu bafunzwe bagiye bafatwa mu bice bitandukanye, bagirizwa ngo bakwagira amanama atemewe n'amategeko.
Ayo manama akorwa mu kinyigiro atemewe n'amategeko akorerwa mu mazu y'abantu, abanywanyi banyu ntibakoresha ayo manama?
Manama ntayo ariho, kuko bamwe babasanga bariko baganira ari babiri cyangwa batatu nko mu ibarabara, abantu babiri batatu bari nk'ahantu yuko basangira nk'agafanta, basaba kuvuga ngo mu nama itemewe n'amategeko. Kandi tuzi neza amategeko agenga ko amanama akorwa kuri na sabwa, turabizi umugambwe wemewe n'amategeko urazi bisabwa byose kugira ngo inama itunganye.
Umugambi wabo bategetse mu ntara wo gufunga abanywanyi mu mugambwe wanyu mwibaza ko woba ufite intumbero iye?
Je, intumbero ndabiha ni imwe gusa, ni yo kwerekana yuko hariho kutihanganiranira mu hagati y'imigambwe. Ibyo bigaragaza ku banywanyi b'imigambwe bamwe bamwe cyane abo ku mugambwe uri ku butegetsi, abo mu ntwari bamwe bamwe kandi mu gipolisi, kuko ubona yuko hari abantu bo mu migambwe bamwe na leta bariko barabuzwa uburenganzira bwabo hakwa n'amategeko y'igihugu agenga imigambwe canke ayandi mategeko Burundi ugenderako.
Abarongozi b'umugambwe SNL bariko bakora iki muri iki gihe kugira ngo ivyo bibazo vyose abanywanyi bawo bahura navyo bive mu nzira bitorwe inyisho?
Ica mbere cakozwe ariko kigira ko gubunye nuko hagiye haravuga ngo mu ntara zimwe zimwe n'21 ngo abarongoye umugambwe SNL ngo ntibazwi. Urebe umugambwe amaze kurunyika ikoranyitirya n'ino mu ntara no mu makomine, abarongoye umugambwe SNL kugira ngo ivyo vyorohe canke bikunde kugira ngo abategetsi mu ntwaro mu gipolitika n'abandi bishobore kuza baravugana ibibazo bitandukanye n'indongozi z'umugambwe SNL. Ico cyane cya mbere cyakozwe. Icya kabiri nacyo ni uko twamaze kutatera akamo kuri abo gura gutahura yuko igihugu kiri mu inkora imigambwe myinshi byimba bitandukanye yuko abagifite yongendo nkiyo yokora buzabandi buri hagarika.
Icyo kibazo ni kibazo kiri mu ntara hagati canke ni kibazo abandi bategetsi bo mugambwe uri ku butetsi wabashigiki amakuru maze gutohoza ifashe gute
twige ku makuru amwe rumva nkuko bitoraboneka mu ntara zimwe zimwe no kunyura mu 21 twagerageza gukurikirana gatubonye neza ko ibyo bivugwa kwa nkwanyi basha aribyo ugasanga hamwe ntiboneka kuko nama ikogwa hari ibisabwa uyisaba ibyo agomba kuvuga icegeranyo ukigeye rero twagerageza kubwira abo bafata iyo ngendo yuko nta nama ishobora kuba mu gihe atamateka ariho atuma abantu bagira inama cyangwa ubutumwa butuma abanywanyi basha bagira inama nkuko umukuru w'umugambi yarabwiye indongozi abanywanyi cyangwa abantu bose bimba nk'umugambi semeri yuko igihe cy'amanama kitaragera makabarindira inzego ziba zijeho ikore ku mugaragaro bisunze amategeko.
Muri ko mvuga ko ariho abanywanyi b'umugambwe SNL bakoze amanama atemewe n'amategeko.
Uwe nta nama ni imwe gusa navuga ko ikitwazo gikunze kuboneka kuko suko abanywanyi ba SNL babiri cyangwa batatu baba bari kumwe bari kwatera inkuru bisabitwa ngo ni inama mu gihe tuzi yuko abandi bantu batembera yanino imiryango baramukanya baja gusengera hamwe bahurira ku isoko reka no kuyaga abantu bakayaga rero bitangaza mu gihe abantu batatu ari abasemire gusa bitwa ko bari mu nama gusanga rero tuvuga tuti niho gahaze tubona ngo tuye gukosoma.
Mwihweje ibintu bimaze gukorwa n'abarongoye umugambwe SNL mukabona n'ukuntu uvyifashe mu ntara hagati murafite kizero ko ivyo mwasavye bizoteba bikumvirwa abanywanyi y'umugambwe FNL bakaronka gahengwe.
Twizera yuko akamoto batera bakumva kuko iyo bimaze kuboneka yuko umuntu yagize iko iki kintu kanaka kitaboneka twibaza ko basha bari kugwa
mu kanya gatoye cyane rwose mu gihe banywanyi umugambwe SNL batokoroherezwa ikintu muteganya gukora mu mugambwe SNL niki.
Twibaza yuko akamo dutera ababijejwe barakunda ubundi bwaciye mu bihe bitandukanye kandi twizera ko nta n'umwe yifuza ko twosubira inyuma mu ntambwe ya demokarasi kuvuga intwaro ishingiye ku migambwe myinshi. Twibaza yuko rero akamo dutera ababikora abangane bagifashije bayifite nyifatirwa ko bazabihagarika nico gituma rero n'umunsi rero umwitero turawufite yuko ibyo bizohagarara ababikora bakabihagarika abandi babikora nabo tugasaba ubutungane yuko boheza bakabakurikirana kugira ngo ibyo bihagarare burundu.
Terence Manirambona umuvugizi umugambwe CNL murakoze cyane gose ku kanya mwa hayi radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe
banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda hejo ku munsi wa mbere Rwanda gwifatanije n'isi yose mu ndwi yahariwe gukangurira abantu kubijyanye n'umutekano wo mu ibarabara. Rwanda rutangaza ko ruhangayishijwe n'igitegeri kinini cy'impanuka zigaragara mu mabarabara zitwara ubuzima bw'abatari bake zigakomeretsa abandi. Kubera iyo mpamvu ubutegetsi buvuga ko bugiye gushyira ingufu ku byerekeye gukangurira abantu kubijyanye no kugabanya izo mpanuka zo mu ibarabara. Ni mu gihe mu mwaka urangiye impanuka zo mu ibarabara zatwaye ubuzima bw'abantu bagera ku 450 mu gihugu cyose. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eric Bagire w'ubusa.
Muri iki cyumweru si yose yahariye umutekano mu muhanda Rwanda ruravuga ko rusashyira ingufu kuruta ku kwigisha abayobozi b'ibinyabiziga hagamijwe guhindura imyitwarire yabo. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwishimira kandi bugashimirwa byinshi bumaze kugeraho ku nzego zitandukanye ariko buracyahanganye n'ibibazo by'impanuka zo mu mihanda ziri ku mubare munini. CP Felix na Muhoranye umuyobozi wa polisi wungirije avuga ko mu mwaka ushize wa 2018 impanuka zahitanye ubuzima bw'abantu 465 zigakomeretsa abandi 654 mu gihugu hose. Umuyobozi wa polisi wungirije akavuga ko impamvu nyamukuru ishingiye ku myitwarire mibi y'abatwara ibinyabiziga mu muhanda, bamwe muri bo barangwa n'uburangare, umuvuduko ukabije, ubusinzi n'ibindi. Muri iki cyumweru mpuzamahanga cyahariwe umutekano wo mu muhanda, polisi y'igihugu ndetse na minisiteri y'ibikorwa remezo bagasaba abakoresha umuhanda guhindura imyitwarire. Ku ruhande rw'u Rwanda, iyi gahunda izafata igihe cy'umwaka wo kuberekera mu cyumweru kimwe. Bwana Jean Dodier uwihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu aravuga ko baje gusanga ubukangurambaga bw'igihe kirekire bugira uruhare rukomeye mu kugabanya impanuka.
Iki cyumweru twapanze ngo twahisemo ko tugirana n'ibyumweru 52 umwaka wose, kuko twasanze iyo dukoze nka safety week twasanze byonyine ubwabyo impanuka zigabanukaho 40%. Turavuga tuti ariko ko dukora icyumweru kimwe tugashyiramo ingamba tukigisha hakagabanuka impanuka 40%, twabigize umwaka noneho reka tubigire umwaka twigishe bihoraho igihe kinini, dufate igihe kinini turebe ko twagabanya impanuka nibura 20%.
Bwana uwihanganya kongeraho ko ibyo kwigisha n'ibinanirana hazafatwa ingamba ziyongera kuzisanzweho.
Niba mbwiye umuntu ugabanya umuvuduko ntabyemere, ariko noneho ugashyiramo speed gabana kugira ngo niyo ubwo atabyemeye noneho bize kumuforsa kugabanya umuvuduko, ibyo bigira akamaro. Ubu noneho turavuga ngo tujye noneho muri za moto ntabyo dushyiremo za speed gabana, tumanaginge ibyo bakora mu gihe myitwarire itabyemeye atabigabanyije habeho ikoranabuhanga rituma bigabanuka. Ibyo nibyo tubona tuzakora hejuru yo kwigisha, hanyuma noneho akazaho no guhana igihe abantu batabikoze. Izo ngamba zose ariko ingamba ikomeye cyane no kwigisha kugira ngo imyitwarire ihenze.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda John Bosco Kabera akavuga ko ingeri zose z'abakoresha umuhanda zigomba gukangurirwa kwirinda impanuka hagamijwe ko abantu batakomeza kuzitakariza mu buzima bwabo.
Muri iyo byumweru 52 uzareba abantu bose bakoresha umuhanda, barimo abatwara ibinyabiziga, barimo abanyamaguru nabo barimo ingeri nyinshi, harimo abana, harimo abandi bantu bagenda mu muhanda, kugira ngo bahugurwe mu by'ukuri imyitwarire irusheho kuba yahinduka. Ariyo mpamvu rero muri iyo gahunda ndende hazahugurwa abamotari, murabizi ko batwara abantu, hazahugurwa abatwara imodoka zitwara abantu nanone zikwasiteri zijya hirya no hino mu ntara ndetse no mu gihugu, hazabaho guhugura abana b'amashuri mu mashuri tukabasangamo, hazabaho guhugura n'abandi bo mu mashuri makuru ndetse na za university bakabasangamo bakababwira imyitwarire ibyo bemewe n'ibyo batemewe, ndetse bakagira gahunda ihamye yo gushyira ubuzima bwabo mu maboko.
Uretse impamvu z'ubusinzi, uburangare n'izindi zikunze gushyirwa mu majwi ku bayobozi b'ibinyabiziga nka nyirabayaza n'abimanuka, hanavugwa ikibazo cya ruswa aho bamwe bajya gusaba ibyangombwa bigaragaza ubuziranenge bw'ibinyabiziga byabo maze bagatanga ruswa. Umuyobozi wa polisi wungirije CP na Muhoranye avuga ko mu mwaka ushize wa 2018 birukanye abapolisi 77 bo mu rwego rushinzwe umutekano mu muhanda bazira ruswa. Avuga kandi ko abashoferi 160 bafunzwe bazira gutanga ruswa mu muhanda, bivuze ko byibura umupolisi umwe yakiriye ruswa z'abashoferi babiri. Mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana igisa n'amananiza mu bashinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga bikarangira abanyirabyo bahisemo gutanga ruswa. Icyakora umuvugizi wa polisi Kabera akavuga ko ayo mananiza ntayariho.
Nta mananiza arimo, ibi bintu bisigaye bikorwa mu buryo bugaragara, ngira ngo bijyanye n'amasaha mwarabyumvise byarakemutse, usigaye bwukinga bugacya ukagenda. Abantu ahubwo bakwiye kujyana imodoka mu igaraji azi uko imodoka ifite ubuziranenge kugira ngo ye gutinde. Abapolisi bagize uruhare muri ruswa bo barirukana, numva bakwiye kureba iby'imodoka zabo zibareba kwa zifite ubuziranenge. Noneho na polisi nayo ikareba, abapolisi bashobora kuba bajya muri ibyo bikorwa byo kurya ruswa, ariko bakaduha n'amakuru n'ababizamo cyangwa babibasaba kugira ngo polisi irusheho kuba yabafata ingamba.
Umuvugizi w'igipolisi aremeranya n'uyu mushoferi wo muri koperative yo gutwara abagenzi RFTC, wemeza ko abonamo impinduka zigaragara.
Hari ukuntu hazaga n'ibinyabiziga bishaje, noneho nyir'ikinyabiziga akaba yatanga ruswa kugira ngo abone kontrole tekinike, ariko byaravuguruwe ubu kontrole tekinike ikora neza amasaha menshi kandi rwose yujuje ibisabwa, urayihabwa nta kibazo nta n'amananiza abayo.
Impanuka zo mu muhanda ziza ku mwanya wa 8 mu bitwara ubuzima bw'abantu ku isi. Ku isi yose kandi harabarurwa abasaga miliyoni bahitanwa n'impanuka, mu gihe abandi babarirwa muri 50 million zibasigira ubumuga. U Rwanda nka kimwe mu bihugu bikigaragaramo impanuka nyinshi rwemeza ko 80% ziterwa n'imyitwarire mibi, ariko intumbero ni ukuzigabanya. Ubuyobozi bwimakaza umutekano mu muhanda niyo nsanganyamatsiko ku Rwanda kuri iyi nshuro, hirindwa ko hatakomeza gupfa byibura 3 ku munsi bazira impanuka zo mu muhanda. Ehe, bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahoze zifungiwe mu gasho muri komine Kibondo mu gihugu cya Tanzania kubera ibibazo bitandukanye, zisaba Leta ya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR kuronsa impunzi imfashanyo zikwiye. Ni mu gihe benshi bariko baraherera mu gasho kubera ugusohoka ikambi baja gushaka inkwi n'ibiribwa. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu ikambi ya Nduta, James Jovin, yaganiriye na zimwe mu mpunzi zimaze amezi atanu mu gasho kubera gusohoka ikambi mu buryo butemewe n'amategeko.
Nakubwiye nakubanje umuntu arasohoka inkambi ngiye gusenya, nzakubwira impera y'inkambi baca baradufata, nzakadufata baca baratuzana, batuzanye baca badutwara Nyamisibya. Hama rero baca baradufunga, badufunze ubu igifungo twakimaze, tukimaze rero niho nijoro baca batuzana hano kugira ngo dutahe mu nkambi.
Bamfashe nyuma y'inkambi kuronera inkwi, amaze kumfata banzana aha bamiyaje. Amiyaje banjye na roka bwa Kibondo, Kibondo banjye na Muhakama, Muhakama banjye na Nyamusibya mu gasho. Ndakora ndafunze igifungo, ndakora ndabari migori, migori ndahejeje igifungo ndamaze natashe imezi imyezi itanu n'iminsi hejuru.
Si kuvuga ngo baramfunze ngubu ngo baramfunguruye ngo n'ubundi ntibazosubira kumfunga, kubera ko ubw'inkwi n'ubundi zoguma batoroke wagiye kururondera.
Abaronse ibiribwa mugabo inkwi ntibabaronse,
nta nkwi baduha. Ibiribwa baraduha, co nobabwira nobabwira yuko baza baradufasha baduha vyose, hanyuma tukabona gutekana tukaguma mu nkambi.
Kimwe kufata inkwi, inkambi vyatewe n'inkwi, inkwi ntazo hariya bagufasha uteme igiti nacyo kiri mu nkambi, bakubwira yuko uteme abantu bose buzuye inkambi. Ibintu bishakirwa ko uteme igiti, urumva igiti rero ntidutema, ukirebesha nkuko nyine ugiye inyuma bagufashe, abantu benshi barapfuye, abagore abana batazi kwirukanka imyami, aba barasagura inyuma y'inkambi bapfira mu nkwi, irirwa barahamba abandi bazimira babahiga bababura.
Wana byinshi mu bisanzwe mu ikambi ntateko na rimwe ririho rikwemerera gusohoka ikambi, ariko uravye nyene ubuzima busanzwe ubayemwo karaba gukena icyo wambara. Egome n'indya baraduha ariko ntibaguha nyene njye nyene wifuza, kubera kira minsi yose kuva twinjiye ikambi bama baguha ifu y'ibigori yonyine n'ubusheza, ntibigera baguhindurira nta n'umunsi n'umwe. Rero hariho nka benshi usanga ariho nk'iyo fu y'ibigori ayiriye kabiri gatatu tidaheza ngo imutembe neza cyangwa burya bushetsa, sanga nyine umuntu nyine nko mu nda buramugwaza, cavuga ati jiwe ngomba nyene gende nyene inyuma mbitemewe nyine n'amategeko, kagenda rero nyuma rero mu kijijiro kurondera nyene ubuzima nyine kurondera agahera ko kugira ngo uze usume utwo ushoboye kurya. Ariko mu gihe rero ugiye urumva ubwiye inyuma y'amategeko, murashobora guhura n'umujambazi akakugirira nabi, udahuye n'umujambazi nawe nyine ugahura n'umupolisi, bigatuma nawe nyine wiruka nyene mu mashamba agufashe nawe nyene bakagukubita bakagutwara nyene Nyamisibya.
Ivyinja turabijya nkuko babiduhaye mugana aho nyene sanga bidatosheje, tugiye guharura co sanga baguhaye nk'ivyo kwezi kaco sanga uri mura bijya ubiri ugasanga nkasiko 5 nizo ice bireba ca urondera kumwene ukayakaya nyene kago kayakaya kwaho naho kandi mu nkambi udasohoce ya nkambi n'ubundi ngo ugende gukore hanze nuronka kungena urya n'ubundi baguma badufashe.
N'ubu ndasaba yuko abantu bari bagize ishyirahamwe zo mu nkambi bonyarukira ko kureba Abarundi bo mu nkambi baguyeyo Nyamusibya ni benshi, ntibagire ikibasaidiya. Abagore babo babazanye agasabuni babasubiza inyuma, babazanye akandazi babasubiza inyuma akabirukankana, hariya hasaidiwe Abatanzania gusa, umukimbizi ntajambo agira. Nyamusibya bishakirwa rero nimba wirake abantu benshi barimo barahohoterwa hari baramufata ari nyuma y'inkambi n'ikibari ubu baca bamushaka ikese inkoho ngo barimo arateka amagare ubwo yarafise ipanga ari gusenya awe ntarakiwe yarafise hari amakese yabagoye abantu ni benshi ngo nabatekaji abagore abagabo hari anyamusija ibo buzuye yo ntibabumviriza
arabagira nkabanga
abariyo kubutekaji wararinze nka 15 ni beshi
basina bwo mu nkambi ico no vuga ni botufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha hama bakaduha nizo nkwi bakadufasha hanyuma tugateka
ikibazo cy'inkwi n'icyo cyo cyo bakubwira ko bagoma bakoza ni imbabura zikoresha gaz ngabize gaz ntazo turabona izo mbabura nta bwo ziyanaboneka nta nahantu namwe ndayibona ya gaz nabo mbonye ni mbabura ndabona zijya za makara kandi n'amakara ntayo bapokera kibazo kiriho ni iki inkwi babigwaye nuko nyine ni mashamwa afashe munsi no babwiye yuko no yasaba abasaidi ayo izo mbabura zifize gaze hama bakimbize bashe kuzabaricha mwiyo nkambi bareka kwitoka baje nyuma iki yayo baza guhiga makwi niho bo kwicara neza batekanye kuko turevye abantu bari nyamusibya baziya gutoka nkambi ni beshi abagore abagabo hariya ni beshi ni babasaidi rero bareke kuzabatoka nkambi babahereza izo mbabura za gaze
mwana nyakumviriza radio ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiramenyereza ingabo za Cameroon kubijanye no gutabara mu mugambi wo kugabanya igitigiri cy'abasirikare bagwa ku rugamba. Icegeranyo gitangwa na Cameroon kivuga ko icakane cy'abasirikare bose baguye mu rugamba bagwanya umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram bari gushobora kubaho iyo batabagwa. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Moki Edwin Kinzeka ari Yaounde mushikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Pumji Amedu umusirikare w'imyaka 28 ari mu ivuriro rya gisirikare Yaounde aho yivurize mvune kuva mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Amedu avuga ko yarusimbutse ubwo abarwanyi babashaka gushinga leta yigenga bagabaga igitero ku birindiro byaho yakoreraga kigahitana umwe muri bagenzi be abandi babiri bakagikomerekeramo. Aravuga ko icyo yibuka ari uko yavuye amaraso menshi cyane kubera gukomereka bikomeye ku kuguru kw'ibumoso, mu nda no ku kuboko kw'iburyo. Amedu yashoboye kurokoka kubera indege y'igisirikare cya Cameroon yamwihutishije ikamugeza mu bitaro, ariko abandi ntibagize ayo mahirwe. Igisirikare cya Cameroon kivuga ko mu myaka ya vuba aha abasirikare 117 bishwe n'ibikomere bitakagombye gutera ikibazo kinini iyo bahabwa ubutabazi bw'ibanze bukwiriye. Uwo mubare ungana na 1/4 cy'abasirikare bose bagwa mu mirwano y'abakoresha ururimi rw'icyongereza bashaka gushinga leta yigenga n'umutwe w'abarwanyi ba Boko Haram ukomoka muri Nigeria. Abajyanama mu bya gisirikare bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragerageza kwigisha abasirikare uko batanga ubutabazi bw'ibanze ku nkomere mu rwego rwo kurinda ko bakomeza gupfa muri ubwo buryo mu gihe kizaza. Major Momelts utavuze irindi zina rye n'umwe mu babatoza, avuga ko ayo masomo yerekeye uburyo bwo kuvana inkomere ku rugamba bita Medevac akubiyemo n'uko bazihakura hakoreshejwe indege bita Kesevac.
Kwavuze ku buryo bwinshi bwo gukura inkomere aho urugamba rubera. Ugenza amaguru nawe ubwawe ushobora kwitwarira inkomere. Ufite inyunganirangingo zitandukanye ushobora gukoresha. Icyo witondera ni uko badakomeza kuva mu gihe bakurwaho bakomerekeye.
Mu kwezi kwa kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye kugabanya ubufasha ku by'umutekano zageneraga Cameroon nyuma y'amakuru avuga ko iby'icyo gihugu gikora bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko nubwo iyo nkunga yagabanutse, imibanire hagati y'ibihugu byombi imeze neza. Umuyobozi ushinzwe ubuvuzi mu gisirikare cya Cameroon, Abeng Mbozo, avuga ko uwo mubano ugaragarira muri ayo mahugurwa ya gisirikare.
La coopération militaire entre les États-Unis et le Cameroun.
Mbozo aravuga ko aya mahugurwa agaragaza ko ufatanye mu bya gisirikare hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cameroon uhagaze neza cyane, ko ariyo mpamvu igisirikare cya Amerika cyaje gutoza abagenzi babo bo muri Cameroon uburyo bwo gutabara abantu no kubarinda kugwa ku rugamba. Abasirikare 30 b'abanya Cameroon bahawe amahugurwa yatanzwe na Amerika muri iki cyumweru. Abo bategerejweho kuzahugura bagenzi babo.
Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye kuri isaha ni hagarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi. Nimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.